Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndisabiye mwiriwe na bwake nshuti n'abakunzi muteza bira makuru mwateguwe n'uruganda yaga kuri rino genekerezo. Ijwi mumva ni rya Maria Karoni ninahazwe mbahaye ikaze mu makuru yacu. Gisata cha leta ya Kongo kijejwe ibikorwa binini binini Agence Congolaise de Grand Travaux mu Kinyamazuru kifatanije ni societe y'ukubaka amabarabara Africana byaratangije ibikorwa byo gusanura amabarabara makuru makuru yo mu ikambi ya Rusenda. Ayo mashirahamwe yemereye hasi n'umufatanyabikorwa w'iwe mu by'inyubako ARD kuba yarangije ibikorwa byo gusanura amabarabara yose yo mu ikambi ya Rusenda mu kiringo cy'iminsi 5 iminsi mikuru yo kurangiza umwaka itaratangura. Ni nkuru ya Manuel Bimenyimana.
Impunzi z'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda bazoheza umwaka mu munezero bongere batangure uwundi mu kanyamuneza kubera bikorwa byo gusanura amabarabara makuru byatanguye. Ishirahamwe HCR rifatanije n'ishirahamwe ARD ryejwe iby'inyubako hamwe n'amashirahamwe ACGT na Africana bajejwe gukora amabarabara bazoheza mu minsi 5 ako kazi ko gusatura no gutsindagira amabarabara makuru yarameze nabi kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kubera imvura nyinshi yaguye mu nkambi ituma amabarabara menshi yononekara. Impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda barashima iyo ntango y'ibyo bikogwa, baremeza ko gutembera mu nkambi bizoca byoroha. Tubumvirize
ku izina ryanje nitwa Byumvuha ya Robert nkaba ndi impunzi ngaha mu nkambi ya Rusenda. Turashima kuntu bikogwa biriko biraba byo gukora amabarabara biraryoshye cyane kandi Imana ibahezagire kuko bakoze neza mwaka turangije neza amabarabara akozwe neza imiduga izotembera amamoto azotembera mu mavirage bizoba bimeze neza umunsi tuzowigira neza atakintu tugira nte. Turabashimiye
amasoko yacu kuva ku barasta umugwi w'impunzi uzokorana nayo mashirahamwe batumenyesha ko mu kwezi kwa mbere kumwaka uza bazoshiramwe urucekeri muri ayo mabarabara n'ishiramwe ACGT na Africana bisanzwe bikora amabarabara. Emmanuel Bimenyimana, ikiganiro yaga mu Rusenda.
Rifashwe mu mugongo n'ikigega kijejwe imfashanyo cha Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, ishirahamwe Codeva H mu mfunyapfunyo y'Igifaransa ryaratanguje ibikorwa byo gusanura ibarabara rica mu kibaya cy'imirima gihuza uturere twa Fizi na Mwenga. Iryo barabara ry'uburebure bw'ibirometero 100 ririko risanurwa n'abantu 65 bifashishije ibikoresho gakondo bigizwe n'ibipawa, amasuka, ingorofani bose mu karere ka Fizi kugira bajyagure. Imigwi ibiri, umwe wo muri karere ka Fizi uwundi wo mu karere ka Mwenga, itegekanya guhurira hagati na hagati y'iryo barabara inyuma y'amezi 4 ibikorwa byo gusanura iryo barabara bitanguye. Ibiti 1,500 by'ibyamwa nivyo byateye muri site mu nziza barundi ya Murongo muri mwaka 2018 kubw'ubufasha bwa komite yo gufashanya mu karere ka Fizi, Comité d'entraide familiale SERF mu Kinyamazuru. Iryo shirahamwe ryahereje muri kuno kwezi kwa Kigarama turimwo ibiti bibiri ku muryango bigizwe n'indimu, umucungwe, umwembe, mandarine canke ivoka ku mahigwe y'umwumwe. Abaronkeje ivyo biti by'ibyamwa bayazana mugenzanje Amani Dawudi.
Turashimiye ishirahamwe yatwitayeho tubwa refuge mu site ya Murongo, yaradufashije kuduha ibiti by'ifungurwa, ibyamwa yaraduhaye guhera ku macungwe, indimu, mandarena, amavoka n'imyembe n'ibindi kandi turashima ko twese twarose na njyane twakoresheje baraduhaye nk'uko bikuye mu mategeko. Tusaba turabashimiye.
Kuzina nitera dukunda sentia nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda nkaba niga kuri Institute Rutanga mu mwaka w'indwi, nkaba nayije umubyeyi wanje ari Bukavu, nkaba nayije bakuru banje, nkaba nayije Sandrine, nkaba nayije Vanessa bari mu nkambi ya Rusenda, nkaba nayije Yvette, nkaba nayije Roza, nkaba nayije abagenzi banje twigana, nkaba nayije papa wanje, nkaba nayije Anita, nkaba nayije Alisa, abo bose ndabifurije umunsi mukuru.
Amakuru yacu naharangiye mwateguriwe na Sergio Bisimwa ayobowe na Yakobo Kahora. Maria Karoni ninahazwe n'ijana yabashikirije amahoro y'umukama ya Dahoka nk'inyabutongo abatwikire mwese na Gahwane.